radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nange kwahikaze muri kumwe na Veniste Nshimiye Imana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu ikarungi na FM 104 n'ibice bitatu ikigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yahisemo bamwana we kumubera intumwa yihariye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Umurundi Alphonse na Imana utuye mu gihugu cya Canada yashinze ishyirahamwe riteza imbere ubuhinzi mu ntara zitandukanye z'u Burundi.
Yakurikiye icyumviro cy'umukuru w'igihugu yaje kubagendera muri Canada avuga ati garuka muteze imbere aho mwasize urudzogi. Nawe yaciye aza gushinga iryo shyirahamwe avuga ati rero hamwe navuka nasigura urudzogi ndeko ko natigize imana ngatera imbere nta kuntu ntugaruka gufasha bamwe bene wacu.
Injeniyer agronome Marc Ndayimirije umuvugizi w'ishyirahamwe NCDP mu Burundi ari igitega. Abarundi batuye mu ntara zihana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Congo baravuga ko intambara yabateye igihombo.
Nkande aho merereye n'ukuri nari naraguranye udufaranga muri banki kugeza kuri isaha hari byo narararungitse hariya batari bwanyishure n'iyisa nta umubwira ati nyishure akwishure gute komerse yarahagaze.
Umwe mu bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka atuye mu ntara ya Cibitoke ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, Prezida wa Leta Zunze Ubumwe Donald Trump arateganya kugira bamwana we umuherwe Masad Boulos intumwa yihariye mu karere k'ibiyaga bigari nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru Semafore cyandikirwa muri Amerika Diane Nini Nahazwe.
Uyu Boulos afise inkomoko muri Libani ni bamwana wa President Trump. Umuhungu wiwe yubakanye n'umukobwa wa Trump yitwa Tiffany Trump. Ikinyamakuru Semafore kivuga ko inyuma yo kwemezwa Boulos azokorera urugendo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo no mu Rwanda mu mpera z'uku kwezi kwa gatatu. Uru rugendo ruzoba rubaye mu gihe umurugwi wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Congo ubandanya kwigarurira uduce twinshi tw'uburasirazuba bw'ico gihugu. Amakungu na Congo muribuka ko bikomeje kwagiriza u Rwanda gushigikira M23, u Rwanda ariko rubihakana rwivuye inyuma.
Leta ya Amerika yatangaje kandi ko yiteguye gukorana na Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu bijyanye n'amabuye y'agaciro. Diana.
Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu bwabitangaje ku munsi wa Mungu buvuga ko Congo ariyo yasavye Amerika gukorana nayo ayo masezerano yotuma Amerika ishira imitahe mu butare n'amabuye y'agaciro vyayo. Amerika nayo igacifasha Congo mu vy'umutekano. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ijwi rya Amerika dukesha ino nkuru ritangaza ko Congo ibicishije kuhagarariye inyungu zayo muri Amerika imaze kurungikira makete menshi. Umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Marco Rubio n'abandi bategetsi ba Amerika isaba ibijanye n'ano masezerano. Urwandiko umuvugizi w'ubushikiranganji bujeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu yarungikiye iryo torokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters rugira ruti Amerika iriteguye gukorana na Congo ibiganiro bijanye n'iki gisata gihwanye n'umurongo ndetse n'icivugo cha President Donald Trump ashira inyungu za Amerika imbere ya byose. Congo ifise ubutare n'amabuye y'agaciro bikenewe mu gukora ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu by'ubuhinga bwa none. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza ribandanya kuvuga ko mu ntango zo ku kwezi mategetsi mu biro vya president wa Congo yakoze urugendo aha i Washington DC aho yari yaje kuvugana n'abategetsi ba Amerika kuri ayo masezerano Congo yipfuza kugirana na Amerika. Umwanditsi akaba n'umwigisha w'umunyamerika Jason Stearns yakoze ivyigwa bitandukanye kuri Congo asesangura yavuze ko atankeka ivyo Kongo isaba Amerika bizoshimisha kandi bikagwa neza abanyamerika benshi. Jason Stearns yigisha kuri kaminuza Simon Fraser yo muri Canada yasiguye ko inganda zicukura ubutari n'amabuye y'agaciro muri Kongo ziganjemo izo mu Bushinwa. Yemeje ko Amerika ataruganda na rumwe ifise rukorera muri ico gisata muri Kongo. Ubutegetsi bwa Kongo ntaco buravuga ku mugaragaro ku vyano masezerano bwifuza kugirana na Amerika. Mundwi heze ariko Patrick Muyaya avugira leta ya Kongo yavuze ko igihugu ciwe cifuza kwagura abafatanyabikorwa muri ico gisata, asigura ko ibiganiro janye na amasezerano hagati ya Kongo na Amerika biba ku munsi ku munsi. Uwo mutegetsi wa Kongo yagize ati abanyamitahe b'abanyamerika bipfuza kuza muri Kongo barahawe ikaze ntankeka bazoronka aho bakorera. Kongo ifise ibibanza byinshi byo gukoreramwo, byo bavyiza rero abanyamerika bazanye imitahe yabo ngaha. Kongo ifise ubutare n'amabuye y'agaciro menshi, mu butare buzi imbere y'ubundi harimo cobalt, litisium hamwe na iranium.
Urakoze Diane. Nini nahazwe tukivuga kuri Republika ya Demokrasi ya Kongo, ishaka Parti pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD ya Joseph Kabila wahoze ari president wa Republika ya Demokrasi ya Kongo ryamaganye iryanwa mu butabera ry'abayobozi bakuru baryo Fidele Niyongabo.
Ibiro vyiwe vyarungikiye amakete abanyepolitike 10 bo mu mugambwe Parti pour la Reconstruction et la Démocratie, naho batatu muri bo ari bo bonyene vyitezwe ko barenguka kugira basambishwe kuri uyu wa mbere ku mugwa mukuru wa Kongo Kinshasa, kuko vyatangajwe na Jean ababuranira. Mu barengukishijwe harimwo Aubin Minaku, icegera c'umukuru w'uwo mugambwe, yigeze kuba umukuru w'inama nshingamateka, na Emmanuel Ramazani Shadari yigeze kuba umushikiranganji w'intwaro yo hagati, yarigeze no guhiganira kuba umukuru w'igihugu. Jean Mbuyu yatangaje ko we hamwe na bagenzi we bazokumviriza ivyo bahamagariwe. Ubutumwa baronse ntibusigura impamvu barengukishijwe. Aubin Minaku yatangaje ko bazokwitaba uyo mushikiriza manza kugira birinde umwikeko uwari wo wose. Yahakanye ko bakorana n'abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 canke iyindi migwi yitwaje ibigwanisho iyo ari yo yose. Mbuyu yavuze ko inzira we hamwe n'abagenzi we barondera ariya politiki ko atari ugufata ibigwanisho. Yatangaje ko biyamiriza mu buryo butomo inteko izarizo zose zo mu mahanga ku butaka bwa Kongo. Impamvu y'ukuri y'irengukishwa ry'abo banyapolitike ntitomoye, nk'uko vyatangajwe na Jean Mbuyu abunganira mu vy'amategeko. Yamara president wa Kongo Felix Tshisekedi yigeze kugirana amasezerano yo gusangira ubutegetsi na Kabila, aherutse kumwagiriza ko ashigikiye abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 bafashe ibisagara bibiri bikomeye cyane mu buseruko bw'igihugu kuva mu kwezi kwa kabiri. Joseph Kabila yaravuganye kandi n'abanyapolitike batavuga rumwe na leta n'abasirikare amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki mu ntumbero yo kuganira kazoza ka politiki k'igihugu. Kuba abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 bariko bafata ibindi bice mu buseruko bwa Kongo vyasongeye isibe mu ntambara imaze igihe kirekire mu gihugu. Iyi ntambara irafitaniye isano niho nyabwoko ryabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994 hamwe n'urugamba rwo guhiganira kwigarurira amatungo kama akomeye cyane muri Kongo. U Rwanda rurahakana ko ruha ibigwanisho n'inteko umugwi M23.
Inshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika, ibiganiro n'amakuru vya radio yanyu vyaba ibica ku radio canke ku mbuga ngurukana bumenyi, murashobora kubikurikirana bice ku rugaga rwa WhatsApp twabashiriyeho kugira ngo biborohere kuronka amakuru agezweho ku mwanya ku mwanya.
Ushaka kwinjira muri urugo rubuga ujya kuri Facebook yacu VOA Radio yacu, cyangwa kuri web yacu www.radioyacu.com, ukareba hari amabwiriza y'ukuntu wakwinjira muri urugo rubuga uciye kuri link cyangwa lien twahashyize.
Mu rugaga rwa WhatsApp y'Ijwi rya Amerika usoma amakuru gusa, nta bubasha ufise bwo kubona abarurimwo. Vyumvikana ko ukurubamwo ataco vyica ku mutekano wawe n'ibiri muri telefone yawe.
Ijwi rya Amerika ni radio yanyu,
turabizera nk'uko mutwizera.
mukomeje kumva radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'icyarwanda abakora ubucuruzi bwambukiranye imipaka mu Burundi cyane cyane abaherereye mu ntara z'igihugu zihana imbibi na Republika Demokarasi ya Kongo bahagaritse imirimo yabo kubera umutekano muke byabateye igihombo kigira ingaruka ku buzima bwabo inkuru ijwi ry'America yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Thierry Vendayishimiye
Abadandaza bo mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bakora urudandazwa njabukambibe bavuga ko intambara zibera mu gihugu cha Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo zatumye bagira gahombo kanini aba ni bamwe mu badandaza bo mu ntara ya Cibitoke
ni kuvuga mu byukuri byo bintu byadufasha cyane kuko dusohose umuryango wamenya ati yamara bamama basohose uno musiturarari
ariko guko kubura mayira nibindi ari byo twatwayeyo bimwe byahezeyo ari byo twategezwe gutwarayo bimwe byatuboreye ko kubera iki ntaho turi bibijane nibiriyo ntaho turi bubikisha
Ingaruka mbi ya kugahombo ni ngene amabanki canke amashirahamwe yo kwiziganya no kuguranana azo bafata mu kanigo hamwe iyo ntambara ihuza abasirikare ba Kongo n'abagwanyi b'umuhari ba 23 itohagarara
muri make jende ko ndaraba mu gihe turimwo ubu bamwe n'ubusho turindiriye kujamwo no kutwambura aho tuba ari byo byagiye ari byo twahebeye mu byo twategeza kukanyamwo kuriha abo tuba dusanzwe twasabye amadeni
nkanje aho merereye n'ukuri nari naguranye udufaranga muri banki kugeza kuri isaha hari byo nari narungitse hariya batari bwanyishure n'iyi saha nta mu bimubwira akinyishura akwishure gute commerce yarahagaye
eka n'abakorera mu masoko y'ibujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi baba bakongomani canke barundi nabo nyene bavuga ko babona ingaruka mbizi ntambara zibera muri Kongo ari kibazo gikomeye uyu numwe mu bakongomani bunguruza abantu bakorera ku isoko benshi bita kwa Sioni avuga kwa kukazi kahagaze
Urabona kera turuko turakora neza kubera ari activity. Ngabo nambara ya jage mu gihugu cy'umuri Kongo umunsi yatanguye gushika ubu nta kazi turimo. Akazi kose karafuye. Nta bakiriya, nta mahera. Turazinduka ngaha kuva 6:00. Gushika 6:00 n'umuntu yo muturonga. Ati akazi nako kagenda byose biri out. Aha ngaha ushobora kuronga abantu babiri ubazana muri Kongo amahera yo kugura igitoro ukuriha versima na kigenda. Uwinjye ama probleme n'umubosi w'imodoka n'igitoro nacho waronse.
Urananyu Ara bashofere bamwe bamwe nga bapanza mu buri gardi babura n'amahera y'ukuriye. Ubisanzwe ubwo nakazi kiwabo akanyene kinsi yose ubu akazi nako bafite. Ni tuzinge ne tusoba.
Amabiro ya sigara yari hama taxi nayo mahera yingi. Nomba ndikumenya usi imodoka yara usanga yifiriye mu manzu n'imodoka zisigara mu mpamvu.
Nabadandariza muri iyo soko ngo nta baguzi baturuka muri Kongo baherutse kuva izo ntambara zitanguye muri ico gihugu kibanyi bavuga ko bari kubakura bahomba kuko abakongomani aribo babagurira ku bwinshi bazanya amafaranga y'agaciro
Afrika cyuki fashion nabe kubera nta bakiriya nta bantu bazi ikintu turonka nta kintu cyane ko nta cyo za mise yeze no kongera uzubu nta cyaga tatu cy'amahano hando hando ndo ari cyaga ta icyo yivako yani kuba abantu baza sinzi gitumo ah muri parking abantu bahura ari ucanuza abantu buzi aho se abantu buzuye imiduga utoraba ariko bona abantu bahaye n'imparo
Ibiharuro bakunzi b'ijwi rya Amerika bakura ku rubuga rw'ibanki nkuru y'igihugu byerekana ko ica gatatu c'ibidandazwa bivuye mu Burundi bishogwa mu gihugu kibanye ca Congo. Ubwo rubuga ruvuga ko mu mwaka uheze Uburundi bwinjije imiliyaridi 121 zivuye muri Congo mu mwaka uheze 2024. Umuhinga mu by'ubutunzi Diomede Ninteretse yakurikiraniye hafi ico kibazo avuga ko gahombo kagiye kuba kanini haba kuri abo bakora urudandazwa ndengambibe no ku gihugu nyene.
Urazi abantu bahunze bahuye bakeneye gufashwa bahora baza kurangura ubu naho bariko barafashwa muri za Cibitoke yahaye muri za Gihanga kandi Burundi buzogira agahombo gakomeye ari nacyo gituma nibaza yuko kumbura ingingo zizofatwa kugira abagahengwe na cyane cyane aho kuri frontiere bahasikirize abantu basubiye guhanahana ibidandazwa vuba nibaza ko ari kibazo kirajishinga basanzwe batwara igihugu
Ubushikiranganje bw'ubudandaji n'amahinguriro bubicishije umuvugizi wabwo ahumuriza abo badandaza ko Leta y'u Burundi itareza amaboko. Onezime ni y'ukuri agasaba abo badandaza kuraba izindi nzira bocishamwo ibidandazwa byabo ngo kuko mu ntambara ubuzima bubandanya.
Umutekano umaze kubura hagize ikintu na kimwe cononekaza umutekano no kuvuga ibintu by'ukuri birahungabana abantu barahungabana n'urudandazwa n'ivyo ruraheza nagoro gahungabana rero ico twovuga nuko abene gihugu ba mu kibitoki abo muri uvira kambere na ku isoko yo kwa Sion batoce bafata yuko buzima uhagaze no gutangura kwiyumvira nimba batari baravyumviriye kera mbega kwiki kitakunze igishoboka n'igiki
ibidandazwa byahora bishogwa mu buseruko bwa Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo bikinjiza amafaranga avuye mu makori n'amatagisi nifu y'ingano ibinyobwa by'ihinguriro rya Brarudi itabi hamwe n'amasabuni intambara zaduse muri Kongo zaragize ingaruka mbi ku butunzi bw'igihugu c'Uburundi gihanze muri kino gihe n'ubukene bw'igitoro n'amafaranga y'agaciro mva makungu
ijwi rya Amerika iwanyu mu ntara Prezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahamagariye abarundi baba mu mahanga kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu umwe mu bitabiriye iyo mpuruza ni Alphonse Nahimana atuye mu gihugu cya Canada yashinze ishyirahamwe ryitwa NCDP Niragira Community Development Project rifasha abanyagihugu guhinga kijyambere bongera umusaruro ishyirahamwe rimaze gushinga imizi mu ntara zigera ku 8 z'igihugu navuganye na ingenieur agronome Marc Ndayimirije umuvugizi w'iryo shyirahamwe NCDP atangira mbwira amavu n'amavuko yaryo
iryo shyirahamwe NCDP yashinzwe n'umuntu yitwa Nahimana Alphonse akaba asanzwe ari muri Toronto muri Canada yarishinzwe muri 2015 ubu akaba ariko ryababa imyaka 10 rishinzwe Rero ubuye yakurikiye icyumviro cy'umukuru w'igihugu yaje kubagendera muri Canada avuga ati garuka muteze imbere ho mwasize uruzogi rero nawe yaciye aza gushinga iryo shyirahamwe avuga ati rero hamwe navuka nasigura uruzogi mbere kubera ko natigize imana ngatera imbere nta kuntu nogaruka gufasha bamwe bene wacu nakura mbona niho yaciye ashinga iryo shyirahamwe rya NCDP akoresheje izina rya sekuruza wiwe hama barundi rero benshi bagiye baraboneka ko ariko arakora rero baciye baza baravuga bati nase turashaka gukora nkuko natwe twabonye mukora iwanyu Ngurego harageze ama NCDP ashika nka mu ntara nka indwi umunani rero usanga zimwe zitwa amazina atandukanye zitwa nka NCDP ndibatira igitega hari NCDP nahayo amazina atandukanye umuntu wese bivanye niyo avuka acaza arashira kwirinda zina giye
kugira ngo abatwumva basobanukirwe neza nirikira hamwe ryanyu mu bikorwa mushyira imbere iyo mwigisha abantu guhinga no kongera umusaruro bahinga bate bahinga iki
mu bikorwa dushyira imbere harimo kwigisha abarimyi kwihingurira umwavu w'ikirundi bakoresheje ibyo bita ibyatsi bitandukanye mugabo birimo ibyonyonyi igitego kiba gikeneye na cyane cyane tukaraba yuko dufite ibyonyonyi byitwa NPK ni kuvuga azote phosphore potassium ni kuvuga ni ibyonyonyi bikuru bikuru igitego kiba gikeneye aho rero tujatu kubera umwavu ari nkenerwa kugira umuntu ashobore kwimbura ibyo byose twarabishize imbere cyane kugira ngo naho yokoresha umwavu w'ikizungu ariko umwavu w'ikizungu ari nk'umwambiro ube muke cyane kugira ngo isi yimbe ku mwanya munini hanyuma turabigisha rero n'ibijyanye no kugwiza imibyara y'ibitoki kina cyane cyane bitanga umusaruro haba nk'ubumara amasenga ibisahira bya rubone hama tukaca rero uwo mwavu rero barawushira ku biharage no ku bigori hamwe no ku biraya turaba na cyane cyane bitegwa bitumwa bironderwa cyane ku isoko kugira ngo nabe abanyuranye mu makoperative nabo bashobore kuronka ibyo bafungura bonge baronke n'ibyo basarurira isoko
none se wambwiraga yuko muri mu ntara zitandukanye tuvuge hari Muramvya hari Ngozi hari Makamba hari Ruyigi hari Bururi hari na Muramvya nyirizina birumvikana kubera ko niho byatangiriye iyo muhitamo intara mushingamo iyindi koperative mu yihitamo mukurikije ibyera cyane muri iyo ntara cyangwa se mufata n'ibyera handi mukabiriho mu bijyana
no kuvuga ibyo dukora tumaze kubikorera Muramvya barabishitse kungurukana bumenyi abarundi benshi barabibona nko ku YouTube hanyuma abantu rero bava mu ntara zitandukanye bonyene baca bavuga bati natwe bakaturondera bakavuga ati natwe turashaka bijya bintu mwakoze hariya muze kuturabira isi yiwacu ibyo ibitegwa bisanzwe bihakunda nimba ari mu ntara y'imbo ukuvuga yuko naho dusha tugerageza kuraba turi kumwe n'abahinga batandukanye bagerageza kwiga isi iyo muri ako karere bakoranye n'abarimyi bo muri aho karere bati aha hakunda ibi tugeze mu hantu mu intara y'imbo nazo tuti harakundi bitoki cyane tubagishira ku ingufu arahane naho tubona yuko akunda ibitunguru akuvuga wa mwavu turaheza naho tukawushira imbere mu gutera ibitunguru bizozana umusaruro nakuvuga umwavu w'ikirundi tubigisha umwavu hariho hose naho bibiravana n'ibyatsi by'ubwoko kanaka twasanze dushaka tugerageza gukoresheje kugira ngo bishobore kuzana bya byonyonyo bikenewe ibitahari naho tukagerageza kubyongereza turavye ibihari canke ibyo dushobora kuzanamwo kugira ngo umwavu tuhe akanovera gakwiye.
None se mbwira Ingenieur Marc Ndayimirije, kuva iyi NCDP yatangira hashize imyaka 10 mwigisha abanyagihugu guhinga no kongera umusaruro, murabona umusaruro wariyongereye ku kihe kigero ku buryo mwavuga muti ababikoze bashobye kwihaza basagurira amasoko ku buryo n'inzara ntaho yamenera?
Kuva tubitanguriye uravye nk'imirima yabo kubona isigaye isa hari abantu n'umwavu w'ikizungu uwe batakibona yuko ari ingorane kuri bo uravye n'ibigori baba bafise abarimyi turabona yuko umwimbu washoboye kwiyongera ku bice birenga 60% kwijana meme na 70%.
None wowe uri ingenieur agronome waraminuje mu buhinga bwo guhinga, hari aho ugera ukigisha n'abarumuna bawe n'abandi ukabaha ukabasangiza ubwo buhinga kugira ngo bagufashe bityo ejo bazagira ikirenge mu cyawe?
Bera ubwo buhinga uburimyi bukinga isi n'ibidukikije harimo gushobora kubihereza abana bakiri bato no muri ayo makoperative ya NCDP tugerageza yuko abanywanyi habarimo n'abantu bakira urwaruka kugira ngo nabo bazobihereze abandi bana de generation ya generation bishobore ni ukuvuga iyo turiko turabigisha rero turagerageza ku buryo atakintu na kimwe tubahisha kugira ngo uwo mwavu bawukoresha impaka ngajewe ngo name ndi kuri tele bo nyene ubu baramaza kubyimenyera kubyihingira aho twagiye turaca hose kugira ngo nagihe tutaba tukihari icyo gikorwa kiza kibandanye n'igihe twaba tutakihari.
Marc Ndayimirije, umuvugizi wa NCDP mu gihugu cy'u Burundi, ndagushimiye cyane kubw'akanyuhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Iyi ni radio ijwi ry'Amerika, ishyaka ry'abalibero riri ku butegetsi muri Canada ryatoye Mark Carney kuribera umuyobozi akazahita aba na minisitiri w'intebe w'icyo gihugu asimbuye kuri umwanya Justin Trudeau weguye ku buyobozi bw'ishyaka no ku mwanya wa minisitiri w'intebe mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Mark Carney w'imyaka 59 agiye kuyobora Canada mu bihe bitoroheye icyo gihugu kubera igitutu gikomeje gushyirwaho na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, watangaje ko igihugu cye kizongera amahoro n'amatagishi ku bicuruzwa biva muri Canada. Mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye na Joseph Hakizimana, umunyakanada ufite inkomoko mu Rwanda, yigeze kwiyamamariza umwanya mu Nteko Ishinga Amategeko ya Canada mu matora 2019 mu ntara ya Quebec, akaba akomoka mu ishyaka NDP ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Canada. Aravuga uko yakiriye itorwa ry'uwo minisitiri w'intebe mushya.
Beyuko Premier Minister Trudeau urimo gusohoka hazi igitutu cy'uko agomba kwegura, hari ibintu byinshi maze guhinduka, cyane cyane nk'amatora ya Trump yabaye muri Amerika, ku buryo muri Canada na politiki yaho yarahindutse mu minsi itambutse. Byatumye abantu twese aba muri opposition hakitaye ku mashyaka cyangwa n'ibindi, abanyakanada dusa naho twagiye hamwe tuvugurura ururimi rumwe kugira ngo tubashe kuba twareba uko twitwara muri iki kibazo cyatewe na gahunda ya Trump. Byatumye rero na n'uyu mu Premier Ministre mushyashya twabonye asa naho afite soutien ikomeye cyane y'Abanyakanada benshi. Ni nk'aho ibyadutandukanyaga twabishyize ku ruhande kugira ngo turebe uko twanyura muri iki kibazo, ku buryo rero n'umuyobozi wacu w'ishyaka ryacu nawe yamuhaye amafelicitation. Ubwo ni ukureba igiye kuzakurikira muri iyi minsi mu rwego rwa politiki.
Amatora rusange muri icyo gihugu yari ateganijwe mu kwezi kwa cumi uyu mwaka, ariko hari amakuru avugwa ko ayo matora ashobora kuba na mbere. Mubona ayo matora kuri mwebwe ashobora kuzaba nka ryari?
nje ku giti cyanje ntabwo nabasha kumenya ryari, ariko abasesenguzi benshi ndetse n'abantu bo muri ishyaka ryari ku butegetsi bigaragara ko amatora ashobora kuba vuba. Hano bagira icyo bita kuyatangiza, gutangiza kampanye. Abakurikirana politiki hafi berekana ko, ndetse n'amakuru agera ku bantu batandukanye berekana ko mu mpera z'ukwezi kwa gatatu, mu ntangiriro z'ukwa kane, kwiyamamaza bishobora gutangira. Ni ukuvuga ngo rushobora gusanga mu mpera z'ukwezi kwa kane cyangwa mu ntangiriro z'ukwa gatanu aribwo tubanye indi guverinoma nshyashya. Ariko icyo nababwira ni uko ahangaha uko politiki ikorwa, buri shyaka ubu ngubu, baba konservateri, abaliberali ndetse n'ishyaka ryacu, ubu yose aba yaramaze kubona abakandida babiteguye. Ni ukuvuga ngo nibatangiza kwiyamamaza ahantu hose usanga ibintu byose byaramaze gutegurwa, kuko baba barabiteguye mbere cyane ku buryo igihe cyose bayatangiriza abantu babiteguye guhita bajya mu kwiyamamaza.
Bwana Joseph Hakizimana, ubushize mu 2019 wagerageje kwiyamamaza, ese muri uyu mwaka waba ufite intego zo kwiyamamaza?
Bo niyamamaza mu 2019 ni ishyaka ryaje kunshaka bitewe n'ibyo mbamo n'ibyo nkora ndavareza ishyaka. N'ubu ngubu baranshatse, turimo kubikoraho, ndumva hari amahirwe menshi yuko nshobora kwiyamamaza bigeze kure.
Ikindi wakomojeho nuko muri iyi minsi igihugu cya Canada kiri mu bibazo bikomeye cyane n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida Trump yanavuze ko yifuza ko icyo gihugu cyanyu cyaba leta ya 51 za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ibijyanye n'urugamba mu bijyanye n'iby'ubucuruzi, aho Trump yifuza kongera amahoro ku bicuruzwa biva mu gihugu cya Canada. Ese aho ngaho mu Banyakanada ibyo byakiriwe gute? Abanyakanada nabo bavuze ko biteguye kwihimura kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urabona ibintu bigana he mu bijyanye n'imibanire y'ibi bihugu? Ese McKinney urabona hari icyo ashobora guhindura kugira ngo acubye uwo mwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi?
Bo nicyo twizera ko muri iki gihe gitagiye gufata ubutegetsi ashobora gutuma acubye uwo mwuka mubi. Ariko ni ibintu bihangayikishije Abanyakanada benshi ndetse n'Abanyamerika benshi. Gusa nk'uko nabivugaga mu kanya, guverinoma yacu mu by'ukuri yakoze uko ishoboye, natwe bo muri opozisiyo twashyigikiye cyane uburyo yitwaye mu kibazo. Ikibazo cy'ubutegetsi bushyashya buri muri Amerika buyobowe na Perezida Trump ni ikibazo kitoroheye isi. Bigaragara ko nyine byahungabanyije ntabwo ari Canada gusa, ari Mexique, hari ibihugu bya Otani n'ibindi. Ubona ko nta muntu uzi aho amaherezo yabyo, ariko buri gihugu kimwe n'umuntu agomba kwitegura ikibi gishoboka dawose. Ni ukuvuga ukitegura uvuga uti ibintu bigenze nabi kurusha uko nabitekerezaga nabyitwara mu guti. Nibyo rero Canada iri gukora na yashyizeho mezire zishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku Banyamerika. Gusa turizera ko uyu mugabo mushyashya McKinney ntabwo ari umunyapolitiki, ariko ni umuntu ufite kamembe reputation nziza, amateka meza. Turatekereza ko dukurikije uko tubona Trump n'ibindi ashobora kugira ikintu astabiliza muri iyi minsi, ariko umuntu nyine uyobora iki gihugu cya Amerika ntabwo ari umuntu ushobora kumenya ngo wamwitegura gutyo, kuko ahinduka umunota ku wundi. Turi kwitegura, Abanyakanada turakomeye, twatangiye no mu ngo zacu gutangira kureba uko tubyitwaramo buhoro buhoro, kandi turizera ko bizarangira neza.
Joseph Hakizimana, Umunyakanada ufite inkomoko mu Rwanda, ukaba warigeze no kwiyamamariza umwanya mu nteko ishinga amategeko ya Canada mu ntara ya Quebec, ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Turabashimiye namwe ubwanyu mukomeye cyane.
Ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara, mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: Imana irara handi igatahi Rwanda. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiye Imana.
Bateye babyaye mugaheka, tubifurije amahoro n'imigisha, ngaho muri hose ku isi dore ntashyo ibagere ku mutima, tubifurije kuramba. Muraho, muraho, murakoma, muraho aho muri hose, muze twumva amakuru kuri radiyo yacu, Ijwi rya Amerika.
kubera guhunga wishyerwa mudenderwa mudereri ndagacaricari kashiraga ngo kamazimaka no kurimbura ningero tizimba mu kirago nibutsinda amashuri maze mbyumva nk'ejo bambicumira